Gira uba uba hui.
Hariha maradio, abantu batanguye kumva ko ajya maradio yugawe. Bake batangura kubona bati kuvuno munsi rero. Ko bugaya maradio kugira nyango abantu bumvirize ko ibyo twaba twumva. Abantu bake batangura kuvuga bati rero ziranyazwe.
Twahunze intambara. Yiki yimbonera kure ishaka kutwica.
Girahuba ubahwe
ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi niko tugifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisi yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushikisa 12 z'umugoroba.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe kaze mu kiganiro cacha ico gwanyu ugira aho babaho ico kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 11 ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2020. Nkuko mubimenyereye ikiganiro gira aho babaho kituganira ku bijanye n'ubuzima bw'impunzi aho zahungiye mu mihingo yose. Uyu munsi rero tuza kuganira ku vyerekeye ingurane itangwa n'ikigo Maison Shalom aho imaze guha imitahe abatari bake kuva mu mwaka w'2016. Tukaza kuganira na bamwe mu bamaze kuronswa imitahe yo kudandaza bari mu gihugu c'u Rwanda mu ntara ya Nyamata. Mu gutangura kino kiganiro rero tubanze kuvugana n'ujeje imigambi yo gutanga ingurane ntonto muri ico kigo Maison Shalom atubwira uko umugambi wo gutangura bwo gutanga iyo ngurane waje eka nico bisunga kugira ngo batore uwo baha iyo ngurane.
Nitwa Desire ndi hose bwayo nkabanjejwe umugambi utanga ingurane ntonto kuba ku mpunzi z'abarundi mu kigo Maison Shalom. Uwo mugambi wunganira impunzi mu bijanye no gutanga ingurane ntonto cyo kimwe n'indi migambi Maison Shalom irangura hano mu Rwanda wavutse mu ntumbero yo kunganira impunzi kugira ngo impunzi ntitakaze iteka ryayo ni kubera ibibazo by'ubuhungiro irimwo bikomoka ku bukene n'izindi nkurikizi zazo. Rero n'umugambi wavutse kugira ngo utange ingurane ntonto ufashe abarundi n'impunzi bari hano mu Rwanda bashobore kwibeshaho guciye mu dukorwa tuzana amafaranga dushobora kugira kubunganira mu miryango. Umugambi nababwira ko watanguye mu 2016. Umugambi rero ugitangura ahanini abantu twisunga cyane bari abana bari munsi y'imyaka 5 kuko ibyigwa byakozwe cyangwa n'ubuzima byakozwe by'ubushakashatsi birerekana yuko abana bari munsi y'imyaka 5 babangamirwa n'indwara zifatiye ku gufungura nabi. Rero uwo mugambi ahanini wisunga ababyeyi basisebe n'abo bana kugira ngo turabe yuko umubyeyi mu bibazo by'ubuhungiro arimwo bitabava bituma akumbure abana yaharonkeye cyangwa abana yaje azanye bari munsi y'iyo myaka akaba bagwara za ndwara za kwashi cyangwa izindi ndwara zigise zikomoka ku gufungura nabi. Abandi twisunze cyane ni ugwaruka ruri hagati y'imyaka ya 18 na 35. Abo nabo cyatumye tubiyumvira cyane ni uko tuzi yuko uwo mugwi w'abantu ubwo gwaruka ruri muri iyo myaka iyo rubaye ata kintu rufise ruriko rurakora novuga ngo kirufatira mu mwanya kubona yuko nabo bafise agaciro bihaye ni bamwe usanga badukana ibibazo aho babaye muri sosiyete uri ubusuma uri ubushurashuzi uri n'ibindi byose umuntu ashobora kubiba kumbura aradondagura usanga bituma nyine aho abantu babaye ubuzima butameze neza.
Mana fasha Uburundi bubone amahoro ubwami bwawe nihuze gucira imanza abicanyi Kuranisi munsi sijewe nabishatse ubu ndaramishitinye narifise inzu nziza cyane.
Desire ajeje ico kigora bandanya tubwira igitigiri cy'abantu bamaze gufashwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 aho batangura gutanga iyo ngurane ku munzi z'abarundi akavuga nuko abo bahimitange bitahe basubiza ayo mafaranga baba bahawe n'ubunyene tumwumvirize
muri 2016 twarashobye kunganira impunzi zingana na 321 muri 2017 turunganira abiciye muri izi ngurane nyene abangana amajana 989 mu mwaka uheze twarashikanye 392
mbega mutanga ingurane ingana gute ku mugwi uwariwe wese ukwije ivyangombwa
ku mugwi ukwije ivyangombwa navuga nti amafaranga ntagenda angana kuko bivana n'umugambi bazanye igisaba uko ubungana ubwa mbere bwo hamwe n'ibyo ukeneye kugira ngo uje mu ngiro ubundi iyo tugombye gufatira ku muntu umwe umuntu umwe turamuharurira amafaranga menshi ashoboka 300,000 ariko no kuvuga ngo bamaze kuja mu mugwi bakagira 5-6 barenga icyo gihe ari igikorwa bakorera hamwe cyo gisigara turaba umugambi bazanye uburemere bwabo n'ibyo ukeneye bwa gusa tukaraba yuko utaza kurenza kumbura amafaranga yoba yari nka yose hano mpamwe twakuba dufatiye kubukura y'umuntu
mbega ko uwo iyo migambi mugira abari inkingurane muhaye bazimwe muri izo mpunzi barabasubiza byoroshe
ugiye kuraba arabo byoroha mu kugira ngo usubiza kandi nabo usanga rimwe na rimwe bitorohera rero ugasanga harabamo gucererwa kuri bamwe hakabaho n'abishyura kugira nta kibazo usanga bageze bahuye nacyo cyo dushyira imbere mu bijyanye no kugira no gusubiza ingurane tuba twabahaye ni inama n'ingingo ngo harabo usanga ariko baragira ibibazo mugati babwira tuti nimba muhuye n'ibibazo mu bijyanye n'ibikorwa mwatekanije gukora ibyo bibazo ni bitubwire kare tumenye ngene twabagira inama ntabwo mugira ikibazo ngo mucigungane umwanya muremure ushoboka n'amezi 12 ariko hari n'abavuga bati twe turabye dutubwiye gukora turabye amafaranga ingene bizajya birayinjiza amezi 18 nitwenda kuyashikana turasabye amezi 10 turasabye kwishyura mu mezi 8 turasabye kwishyura mu mezi 9 ubwo ngo biravana n'ubwoko bw'igikorwa n'amafaranga tubatekanya ko kizodana ingurane dutanga n'amafaranga nta nyungu tuyakira ni ukuvuga ngo amafaranga dutanze abo tuyahaye bayatugarukanira kwa kundi atakindi kintu cyitwa inyungu kigiye ko
ikiganiro gira huba ubahwe kirabandanya Jacqueline numwe mubemera ko baronkejwe amafaranga aratubwira akamaro yamugiriye harimo kuronka ico agaburira abana kuronka umutahe eka mbere n'ibindi
nitwa Inamahoro Jacqueline aka mu isoko y'inyamasanu nkorera mbanyamatanya
Jacqueline agafashanyo waronse ko kuri Maison Charome kangana gute mwaka ronse muri bangahe
twarashimye amajyana atatu twari abantu batanu
ubu mukaba mukora iki
ndacuruza ibintu by'imyaka amafu y'igikoma imiceri amavuta n'ubugari
uko ucuruza ubona hari akunguko
yego ndunguka se ndunguka ntibirakunguka kuko nyine ndazi ko mba naranguye ndabona ko atarombora ubamo kuko ndayazi tumamo nkigisha nk'abana ugasanga ndanakomeje nturuze urumva ko nunguka
mbega Jacqueline wewe wahunze ryari
nahunze mu 2017 uzi
ukaba waronse iyo mfashanyo ryari
nabirose mukwakabiri ni muri uyu mwaka nyine bikurimo
zimabwa ari bumeze gute imbere y'uko uronka iyo mfashanyo
imbere y'uko mudonka imfashanyo nyine byabibayabaye kuko nari nsanzwe mbwira nyiri yaranje kugira nsubirwe nkundi ko gucuruza ariko nkabura umutahe nkacuruza utuntu duke tudafashe nkabona ntizovamo kubera nyine urabizi ko umuntu ashobora kuba akora ari wenyine umugabo adakora ino biba bigoye mu buhungiro nkabona ko kwigisha abana bizongora nyenyene ntibyaba ari ibintu bishemeye ari ibintu waba wishawusha ukavuga uti bisi ndabikora kankora ibibaye abaye nimba ari kabiri ku munsi tutongoye tukajya nyine yari ari imana ariko uyu mwana aranywa n'icyayi akajya n'igitumburo ukabona ko ari neza yego ntarabaye ishanje imikomeye no kuriha inzu nkishyura ntarabaye igihe ihinduka rinini cyane
ni giki bisunze kugira ngo wowe ube mu bantu baronka ingurane muri Maison Charome
twarabisabye twa ikintu cya mbere turandika baraba ngene twandise kuko ari byo baguha wisunga ko mukwandika bakakubwira ati dushaka umuntu twandika turavuga ngene bizogenda hanyuma turavuga ko kandi tuzakurikiza kwishyura neza atamunazohemuka tubihuriza ko turavuga ngene twoga kurishyura twarwane twasashe ko umuntu buri munsi nka kujya kw'ikibina cyangwa sosiyete umuntu agenda yishyura igihumbi buri munsi hanyuma tugenda tuyarutarikiyesha kuri fonde turazandika turavuga ko tuzobishyira mu ngiro turababwira nuko nukuri ari dukorera ibyo dufasha turabereka ko ata kintu na kimwe tubashoboje bizaboza tugakora kugira ngo umuntu abeho byinshi z'abana babiri ngaburira nkambika n'umugabo nanjye nkiyambika nkishyura n'inzu
Mu gusozera kino kiganiro twumvise umushinga ntahe nawe nyine yahagurane n'ico kigo Maison Shalom akaba yarashoboye kurima ibizinu akavuga ko ubu yongurane yagize akamaro imumarira be nabagenzi be bayisabanye.
Yeni kwa urugenga bire nahunze ibihumbi 2016 mu gihe ingorane byazimaze kugihari mu Burundi byari kwimuka gatatu kuri igihugu mu nyuma rero maze gushika ino nanavuye hariya ntahereze amashuri maze gushika ino ndongera ko ndashobora kwiga biranga ariko n'ubuzima bwari bugoye ko umuntu ashobora kuba ino mu Rwanda ntazi ntazi umuryango uva ngo ushobora gufasha no kuronka akazi biba bigoranye ariko turondera umugambi hamwe n'abahandikije umugambi wo gushobora kurondera ko tushobora kurondera ingurane batumvise ko muri Maison Shalom batanga ingurane ku bantu bakiri bato cyangwa bakuze bafite umugambi babona bashobora kubateza imbere bateza imbere n'abandi bantu twari icyo cyiyumviro cyo gushobora kurondera uko tuza gusaba ingurane maze gusaba iyo ngurane rero kugira n'umugisha barayiduha twari hamwe turi batatu
muronka amafaranga angahe
iyo bari baduhaye amafaranga atari make kandi atari menshi kubera tuje twagize twashaka kuzuza amafaranga makeya tuba twatanga 1,661 yego tujya kurima ibizinu nibyo twashaka kurima icyo giterwa nacyo murabizi yuko no mu Burundi ari kigo nanjye ntigikunze cyane ariko twaragerageje kurondera uko twashobora gukundisha abantu kugira bashobore kubyijukira baribye kubera n'ibintu bifite akamaro kanini mu mubiri bijyana n'amagara y'abantu cyane cyane ku bana bakiri bato ni muri ubwo buryo rero tutakubwira ko tugombere ko tudashobora kwiyungunganya twifashe bibaye ngombwa dufashe n'imiryango yacu
nuvuga ko icyo byafashije ari kinini cyane kubera imbere yaho wasanga nta kazi nari mfite nk'ubu telefoni yo nkeneye guhamagara umuntu ashobora kwishyurira amayinite ntashobora kwishyurira inzu kare narindira yuko nshobora kurondera nk'umuntu nandikira amubwira nti mfasha kwishyurira inzu ngo nahomba ariko n'umuntu ashobora kwishyurira inzu n'umunsi ndashobora kwigaburira ukwezi ndahera n'umunsi ndashobora gufasha ari nk'umuntu ambwiye ati ndashyira akagorane nanjye ndashobora kumufasha n'umunsi ndi ku rugero rw'uko nanjye nashobora gufasha abandi gushobora kwiteza imbere muri ubwo buryo kubera batinyutse gukora ibyo naje nkabona yuko ubuzima bushoboka.
Ino nga duce dusozera ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa gatatu ikiganiro cyacu cyari gira aho bawubahwe aho twari ko tubavugira ku bijanye n'ingurane itangwa n'ikigo Maison Shalom yahawe impunzi z'abarundi bari inyamata ubu bakaba bashoboye kwiteza imbere bira Gloria Kinore kabarije na kibashikirije mfashijwe na Theodomire Manirambona yari mu buhinga bw'ivyuma naho butaha
gira aho bawubahwe
hari hama radio abantu baba batanguye kumva ko ajya radio yugawe bace batangura kubona bati kuvuno munsi rero ko buga ya radio tujya nyangwa abantu bumvirize ko nibyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure tushaka kutwica
Girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo sigingora ngo tuze kwiteri zindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye munda none musinzi ko tugifatanye munda
irahuba ubahwe ni komisiyo yose ya gatatu ku bisacu 11 n'igice gushika isacu 12 z'umugoroba.